dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri kuri Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Iki ni cyaje cyo gusoza umwaka aho dusubiza maso inyuma tukareba amakuru y'ingenzi yaranze akarere k'ibiyaga bigari ka Afrika ariko kandi tunareba ingamba nshya abayobozi n'abayoborwa bashyira imbere mu mwaka utaha. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turagiharira u Burundi aho bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Remo Nzimana baduteguriye ikiganiro ku buryo burambuye. Ndaha mikro umunyamakuru wacu Raymond Zimana uri Bujumbura.
Nshuti bagenzi namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahanikaze muri ano makuru yaranze uyu mwaka wa 2018. Amakuru mushikirizwa na Raymond Zimana afadikanije na Pierre Claver Niyonkuru. Mu kwezi kwa gatanu niho amatora kamara maka yibwirizwa shingiro yaba. Duhere kubijanye no kwiyamamariza ayo matora aha bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bacuditse biyamamariza gutora ego. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga w'umugambo wa CNDD-FDD yavuze gutora ego ari kwima ikibanza abakoloni.
Kira abakoloni. Kiri intwaro z'ivyaduka. Umugambo wa CNDD-FDD ni wawo nyene wemeye ukemanga kuyashira mu ngiro. Kuko abandi bobo amasezerano yarusha bayabonamwo amagabura nyamagusa. Ushaka kuzimuruka rero tora ego. Ego ni ejo.
Kurundi ruhande abari mu mizero y'abarundi barongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agatondwasa ngo biyamamariza gutora oya. Agatondwasa yemeje ko ivyo bizotuma demokarasi itagenda akagirire kuko iryo bwirizwa shingiro riha inguvu akagwi n'abantu bamwe.
Uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo yuko umuntu yiyitirira abandi ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaza aho murumba yuko twohaba dushika ahantu habicaye nico gituma dutora
oya
dutora
oya
dutora oya kugira ngo n'amasigarira ya demokrasi turabe yuko nayo atogenda mazima yongo.
Mu kiringo c'imbere y'amatora no mu minyamamazo harabonetse icuga kibi kubadasangiye ivyumviro vya politike. Aho twogaruka ku majambo Melikiade Nzovabarushe yashikirije muri komine Kabezi avukamwo mu ntara ya Bujumbura aho yemeje ko abatazotora ego ari abo guta mu kiyaga ca Tanganyika.
Uyu mukeba twaravuze ko n'ubwato twamukoresheje tuzoshira muri Karonge ubanurire muri Tanganyika bashe bigira ibyo bashaka. Na kare amafi yari yabuzani wacu
uyo munywanyi w'umugambo uri ku butegetsi yahavuye afatwa arafungwa kubera ivyo yashikirije naho yaciye arekugwa. Umuvugizi wa Senari na yinyuzwa akaba yavuze ko irekugwa rya Amerika de Nzovabarushe ryisunze amategeko. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ho suko babibona. Leon Singenda Kumana icegera c'urongoye Sawanya Prodebu yemeje ko iryo rekugwa ryerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ubusu wa mbere yavuze canke yakoze ibintu bihambaye agacare kugwa. Insiguro rero bifise nuko ivyo bavuga canke ibyo bakora batabari bo babiteguye bo arabatumwa. Iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ivyo kutihanganiranira imbere y'amatora vyaribonekeje mu burere butandukanye bw'igihugu haravuzwe ugwaruka rw'imbonera kure watera ubwoba mbere bwana kubagura abari mu migambwe yigisha gutora oya. Akarorero no mushinga amateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguriwe mu ruziba muri zone Kanyosha komine Muha. Urongo uyu mugwi w'abashinga amateka wa mizero y'abarundi Pierre Celestin Kumana yavuze ko ivyabaye bidatahuritse mu gihugu kirimo amategeko.
Aba bantu baraye bakoze ibara bagakora igitero ijoro bakazinduka barabandanya ibitero bakanavuga yuko ata muntu numwe bakontorora bakubaho kabagakubita no mushinga amateka bakamuvuma mate bakamucira mate mu maso bakamutaburira gashati. Murumva yuko ivyo bintu byamaze kurenga ihaniro.
Mustaneri wa komine Muha Daniel Kabura yarabeshuje ivyo vyuko hari mushinga amateka yakobaguwe aje asaba uwo ba abona ko yarenganijwe kwitura ubutungane.
Ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo asha ya leta abandi ababwira ko akubiswe ntawo kubita umushinga amateka abende igihugu basanzwe bubaha.
Amatora kamaramaka yahavuye aba ukuri kwamye kuba 17 kwezi kwa gatanu. Umugwijejwe amatora Seni washikirije ko yego yatsinze Petero Karaveri ndayicariye yararongoye mu Gwiseni yatangaje byavuye mu matora. Abitavye ayo matora nibice 96% nibice 24% kwijana. Abatoye yego mu gihugu bangana nibice 73% nibice 26% kwijana. Oya yatowe ku bice 19% nibice 34% kwijana. Amajwi yabaye imfagusa angana nibice 4 nibice 11% kwijana. Amajwi atao aharugwa nayo nibice 3 nibice 28% kwijana. Murunana mizero y'abarundi ntibemeye ivyo biharuro. Varisitonga yimenda yemeje ko aya matora yabonetsemwo amahenyu menshi.
Murazi yuko hari abarorezi babujijwe gushika aho amatora bera, murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura, murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende. Umva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimo amakosa menshi cyane.
Naho bituye ubutungane sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yavuze ko ibirego by'urunana mizero y'abarundi bidafashe. Karori ndageje imana yati yashikiriza ibiharuro nabanduka byavuye muri ayo matora. Ego yatowe ku majwi 73 n'ibice 23% kwijana, oya nayo 19 n'ibice 37% kwijana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyatevye kurishira ku mukono. Perezida Petero Nkurunziza akaba yemeje ko iryo bwirizwa shingiro ritakorewe inyungu ziwe nk'uko benshi bavyibajije, aca yemeza ko atazokwitoza mu matora ya 2020.
Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Ryahunyanyuriwe ineza itekane na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022.
Ibyashimishije abatari bake no mu mugambwe avamo Sende DFDD bemeje ko bashimye iyo ngingo kandi biteguye kurondera umusubirizi. Varisito ndayishimiye umunyamabanga w'uyo mugambwe yavuze ko naho agumye abangabo bisaba Nkuru Nziza atogaruka kuko atawutogwa ku nguvu.
Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute. Umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Ahubwo abagumye abanga baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe.
Eka n'abatavuga rumwe na leta barashimye iyo ngingo naho bamwe bafise amakenga yuko imvugo itazohava ijana n'ingiro. Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano aho mu ntango z'ukwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'abitwaje ibigwanisho wateye mu ruhagarika muri komine Bugandi ntara n'Cibitoke wica abantu 26. Abategetsi bashikirije ko bakoze ico gitero bazananye muri leta yaranira demokarasi ya Kongo. Eka no mu Gatumba ku biro bijejwe uruja n'uruza rw'abantu harakoze igitero aho umuntu umwe yari muri abo bakoze igitero yasize ubuzima, imiduga irenga itanu irahononekarira. Umushikiriza manza wa Repubulika yaserukiye leta yemeje ko abakoze ico gitero ari abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba.
Naho umushikiriza manza avuga ko ari abasuma bakoze ibitero, igipolisi cavuye cerekana umwe mu ndongozi z'abakoze igitero cyo mu ruhagarika. Dismas Ndayisaba ava muri komine Gahombi ntara ya Kayanza yemeje ko ariwe yararongoye igitero cyo mu ruhagarika, akaba afise n'ico avuga ku gitero cyakozwe mu Gatumba.
Ndumwe mu baroberi bomuharire de tabara ukorera mu gihugu cya Kongo. Ibijanye n'igitero cyo mu ruhagarika nije nagiye ndongoye iyo ekipe kandi dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka. Igitero cyo mu Gatumba sabayikoze bari abantu b'iwacu.
Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agatega ka muntu aho hatunganijwe imyerekano kenshi ikaba yari yo kwiyamiriza amwe mu makungu agize icashikirije ku Burundi. Eka namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu, reka tugaruke ku myerekano yo kwiyamiriza umugwi wawo ni ujejwe agatega ka muntu. Waserukiye amashirahamwe yari yateguye iyo myerekano yasabye ko Burundi bworaba bugafata ingingo yo kuva muri iyo nama. Gerard Hakizimana akaba arongoye ishyirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama Folicone F.
Dusabye leta y'u Burundi ko yumva mu kanama gakuru kajejeleta kazina munu muri oni.
Na huu Burundi butakinjuye bwavuye bufata ingingo yo kugara Burundi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe iby'agateka ka muntu mu Burundi. Kiretse ibyo biro vyugawe leta y'u Burundi ibijijije ku nama y'igihugu ijejwe umutekano yarahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe mpuzamakungu yose akorera mu Burundi. Iyo ngingo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano Silas Ntigurirwa.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse ibikorwa vyayo mashyirahamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere Gitugutu uyu mwaka turimwo.
Aya mashyirahamwe yavuye asabwa kwiyandikisha yisunze amategeko y'u Burundi akurikije n'ibitigiri by'amoko biri mu ibwirizwa shingiro, ni ukuvuga gutanga akazi ku bice 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Amwe mu mashyirahamwe akaba yarisunze ibyo yasabwa arasubira ku mirimo, mu gihe hari n'ayahisemwo guhagarika burundu imirimo yayo mu Burundi. Reka iby'agateka ka muntu tubibandanirize mu mwuga wo kumenyesha amakuru, aho urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenya amakuru bikora mu Burundi rwafatiye ibihano bimwe mu bimenyesha amakuru, ibindi biragabishwa. Mirongo FM y'amaradiyo mpuzamakungu y'ijwi Amerika na BBC yarugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandi ukwezi kwa gatanu. Ramadan Karenga yararongoye sense yavuze amakosa ayo maradiyo yakoze.
Ijwi rya Amerika bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zogawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise nga, kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuha akazi.
Uyo yararongoye sense yaremeje ko abarongoye mu radio bandikiye ugo rwego kubijanye n'iyo ngingo naho batemeye amakosa yose. Ramadan Karenga yari yavuze ko hagiye kuba ibiganiro kugira ibyo bihano bitezugwe ibitigeze biba, kuko ikiringo cyose cy'ibihano cararangiye ariko ugo rwego ntirwatezura ibihano. Nestori Bankumukunzi baramutse ugo rwego yavuze ko kugira ibyo bihano bihave hari amasezerano mashasha azobanza kumvikanwa.
Bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora, hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru akurikiranwe n'ubutungane, murumva ivyo ko atari gupfa kugura mu kiringo cyaheze.
Ikindi cavuzwe mu mwuga wo kumenyesha amakuru ni reresi y'ikimenyesha amakuru BBC yerekanye itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta. Iyo reresi yerekanye inzu ikoregwamo ubwicanyi n'abakozi b'iperereza iri muri zone Kinindo komine mu umushikiriza manza wa Republika yarabeshuje ibiri muri iyo reresi. Umushikiranganje w'ubutungane we yemeje ko leta y'u Burundi giye kwitwarira iyo radio. Emelo Rantine Kanyana yasabye BBC imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi gukura iyo reresi ku mboga zose.
Iyo nkuru babanza bakayikurako aho bayicije hose bagacaho baciye mu kuyitanga, kavuga yuko babeshe. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushumbushwa, bigasabwa nuko uwo yabikoze abihanirwa. Igihugu cyacu cyaratutswe, eka n'abarundi bose aho baciye bogena baravuga ati bari abantu nabicanye, kuvuga turakeneye inshumbushe idasanzwe zo kwitwara gose cyane.
BBC yo yabwiye ijwi rya Amerika ko atamategeko yarenze kuko yakurikije ibisabwa mu mwuga kugira ikora iyo reresi. Mu gisata cy'ubutungane icavuzwe cyane ni gusubira gutohoza kubijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye mu mwaka w'1993, aho bushikiriza manza bwemeje ko amatohoza yakozwe yerekanye ko hari abafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze babazwa. Intwazangabo zine zakukurutse mu gisirikare cya kera barahagaritswe. Umushikiriza manza Kezigenza yahavuye asohora n'imitahe mpuzamakungu ku bandi bantu 17 hari mu bahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Django Mirakiza, Janvier Baribwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Libere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
bamwe n'abandi baragize ico bavuga kuri ugo rubanza rugarukanywe inyuma y'imyaka 25. Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yemeje ko hari ico bacinyegeje inyuma y'ayo matohoza na cane cane kwibagiza ibibazo Burundi burimo. Yavuze ko vyoba binafise imbo za politike. Reka mijambo mugenzi wanje Pierre Claver niyo nkuru ankorere mu ngata abandanirize kuvyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi vyabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania.
Egore Imonzimana urakoze kumpakanya yamari imbere yuko ntangura reka nanje mbanze ndamutse abariko baratwumviriza ndababwira nta mahoro iwanyu mwese kuvyerekeye gisata c'ibiganiro bihuza Abarundi bibere Arusha muri Tanzania. Ico twobwira abatwumviriza nuko bigeze ku gice kigira gatano yamari ivyo bice byose nta narimereye tiricara na masomo yandi nabo batavuga rumwe hadasevye bamwe hamasi babandi. Imbere yuko umwaka w'ibihumbi 2018 utangura hari hatunganijwe igice ca kane c'ibiganiro mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2017 nico umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania yari yagerageje gutumira imigwi myinshi ishoboka. Leta yari yitabye no mugambo uri ku butegetsi SNDFDD ariko runanisa na rede rutavuga rumwe na leta ntigwitavye mu minsi 10 bamaranye vyaranse ko abatavuga rumwe na leta bari bitavye bavuye hagati mu gihugu no hanze bicara na masomo yandi na leta hamwe no mugambo uri ku butegetsi SNDFDD. Ivyo vyatumye abanyapolitike bamwe bamwe babigaya. Evariste Ngayimpenda niwo mu mugambo iprona uruhande rutavuga rumwe na leta.
Ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amasomo yandi ico bamwe bamwe bose bategekanya kunyishu y'ivyo bibazo nyamukuru tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka
na mugenzi we Aloyeze barica ko kubwo umugambwe ranake nuko yabibonye
sinavyakiriye neza kuko ibyari kwabyiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire kwibazo bihanze urundi dushobora gutora umuntu ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe nta wuryoherwa umuntu ari kuryoherwa hagize kivamwe
yamara intumwa ya leta ico gihe Trans Ntayiraja iyo yarashimye ingene vyagenze
ibyo turashima ntitwagaye harabantu bavuze ngo ntibyayangaye nta gato
ico gice nico conyene citabwe na leta kandi cyari catanze umwizero ko mu ntango z'uyu mwaka ibyo biganiro byari gusozegwa yamara siko byagenze bari bavanye bumvikanye ko ikindi gice ca gatanu cari gutumwa ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka kugira ngo barangize amatati ya politike ahari maze hatogwe umuti. Umuhuza Mkapa yaragerageje gutuma ko ibiganiro muri ayo mezi biranka yarasubiriye mu kwezi kwa kane naho nyene biranka. Leta yacivuga ko ifise urubanza rukomeye rw'amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu. Yamara mu gice ca kane c'ibiganiro Mkapa yari yabwiye leta ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ibiganiro bitarahera. Amashami yigenga nka Urikome yari yashimye uwo murongo watanzwe na Mkapa. Gabriel Rufyiri niwe yari yariserukiye.
Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati ikibazo rero kizamaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufise uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga
ariko nticabujije ko ayo matora aba waserukiye leta Ntayiraja yasa n'uwavanye na Mkapa amwongoreye ko ibyo yategetse leta bitazokunda
ari ibyo bita mu gifaransa le quise de souveraineté du pays no kuvuga dishikirwa hanze iyo ntego yaraheze ubwo vuba cyane igiye gushyirwa abanyagihugu kugira ngo batabyemeze cyangwa bariya kandi hisunze amategeko muri bya bintu bita referendum mu Gifaransa bavuga mu kirundi ngo kamaramaka. Ni ukuvuga rero uvuze ngo ibyiza shingiro ni kuya rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu mbere mu kirundi bigize iyo bagize icyo bita trahison yagize inihote trahison naho urazi uko nabashinga amategeko ikimukorera ko ikamukuru niko bigenda.
Gushika mu kwezi k'umunani uwo mwaka umuhuza yari akigeregeza ko impande zose zo kwicarana ariko nahone biramuta ku amazi havuye habi igice cya gatanu ariko leta umugambo uri ku butegetsi n'imigambwe bicuditse ntiyitavye. Icyo gihe mu kwezi kw'icumi yari yabanje gutuma ko n'amashami yigenga naho nyene hitaba imparugwa kuko hari ayatitavye. Imvo yaseguwe nabo batitavye n'uko kwezi kw'icumi ngo bari bagandariye incungu ya demokarasi Dada Melchior niyo kwikukira Rudoviko Rwagasore. Umuhuza Benjamin Mkapa mu ijambo ryiwe ryo gutanguza icyo gice cya gatanu cyo mu kwezi kw'icumi yaragaye inyifato y'abatitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikije hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho rutonde bw'abatumwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora abo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza ibyo rero ntabyo nabemereye kandi bambabarire nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
final consultative.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwiye ijwi ry'Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse. Prosper Ntagwamiye yavuze ko bandikiye urwandiko umuhuza bamusaba ko byo kwigizwa inyuma bigashigwa mu kwezi kw'icumi na rimwe kuko kwezi kw'icumi ari ku kigandaro c'incungu yo kwikukira Rudoviko Rwagasore n'incungu ya demokarasi wahuza n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Yongeye ko ate twebwe kandi ntidushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi atahubwo nibafatwe barungikigwe ubutungane bw'u Burundi. Izo mvo ntizanyuze abatavuga rumwe na leta bitavye ibyo biganiro nkanise niyo nkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta.
Ubwa mbere leta y'Uburundi yavuze iti hakaba umuntu numwe azoza muri ibiganiro ari muri babandi 34 bagiriza ko ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo hakazamo numwe ngo bazoca basiba ibyo rero twavuze tuti ntitubinye na bumvano yuko basiba ibyo biganiro ibyitwazo byose bagumye bitwaza ngo ntibaze mu biganiro twagumye tubisimba
abitavye nka Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom tobwe n'amashami yigenga yitavye ngo abe nk'umuvugizi wabo nawe yunga muri iryo
iyo myaka yose haciye uno munsi niho bibutse kubera ibiganira amahoro arabo imiliyoni 12 z'abantu niho baciye bibuka ko bagomba kugandara ukwezi kose aho ndiho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye.
Ibiganiro byamaze iminsi 6 byahindutse kiyago hagati y'abatavuga rumwe na leta bavuye mu Burundi n'abavuye hanze kuko atawundi yarabavangiye. Ibiganiro biheze bahurije ku rwandiko rumwe bagwise umuti wo gushagira u Burundi. Zeno nimubona atwara umugambwe Parena yavuye Bujumbura ati naho biri uko twataye umwanya
no guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga burujana ku matora. Amatora ni umukino nk'uwundi nuko mumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira iyo umuntu agize ati yego tuzokina uzutaza nzokina hari ica bigora
basabye ko bohabwa abandi bahuza perezida Yoweri Kaguta Museveni atwara Uganda ari nawe muhuza mukuru hamwe na Benjamin Mukapa bagasubirizwa. Tasiano Sebomana wo mu mugambi Prona igice kitavuga rumwe na leta arimo mugwi muto wateguye ubwo rwandiko
nivyo turarangije ariko kuvuga ko hari ikintu dushitse ko yo bari korabesha twasabye ko ishiramo impuzo makungu oni na inyo africaine boje hamwe bakaraba mu rundi gwe gicu kibazo cyo kwikora no kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse ariko gituma dushitse uwo munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo uje mu biganiro koko.
Ibibazo bibiri bikomeye byace bivuka ica mbere ni ingaruka mbi z'uko kunanirwa kumvikana bame nka Leonce ngenda ku mana ica gya cutwara umugambwe Frodebu ati yarabagiye gufata ibigwanisho
abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najara gikomeye n'ukoresheje ntango uvuga ifise zo kubikora ariko ibyiyumviro bazaba bafise nzobishigikira.
Shade nditije wo mugambo y'Iprona igice kitavuga rumwe na leta ati vyanse mu mashi hakora imigere
ibiganiro bihagaze uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntawo bideha mugabo sumuti twifuza mugabo impera n'imperuka izindi nzira tizoboneka undi ati vyanse mu mashi mushire mu migere ko bigenda.
yamara Jean Bosco ndayikengurukiye yatwaye muhari Sendede ukigwana utaraci ku mugamburi ku butegetsi na watendizeye ko amakungu atazokwemera ko dushika ngaho kuko twosesa byinshi
bikorwa ntibibuze buyahugiraze babaje kumufatira ambarwo arati baraza gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta numwe avyipfuza ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira nkaba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
ikindi kibazo kigira kabiri cavutse nicerekeye amatora urunanisa na rede ruvuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rutarota ruyajamwo Alise Niyonkuru
amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba mugabo twiwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2022 tuvuga igihe cyose ayo matora azobera
na Sharenditije ni nkuko
benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera bya ibanza mwe bitamagabura nyama umugabo no barimesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi bwebwa ayo matora ntatuzojamwo
yamara Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sahwanya Frodebu si kwa bibona avuga ko umugambwe wiwe uzo kwitaba amatora uko bimeze kose
twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe Sahwanya Frodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata
umutama Pierre Clavier Mbonima gitabya serukisha hamwe a Prodehash dikingi agateka kazi na muntu ati ko biruko ni yashigweho intwaro mfata kibanza
iyo yari nzira nyayo nje gufata kibanza zumvikanywe kuna bose kuko leti harubu niyo jya kutotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayubazotora none mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero hari abakumiriwe hari impunzi naho ziba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora nujya mugwi ujejwe gucungira amatora wabumvikanywe ko na bose
muri ico gice ca gatanu giheruka umuhuza mukapa yarasezeye ko atazosubira guhuza abarundi kuko batigeze berekana ugushaka ko kumvikana ambasaderi David Kapya n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now
atumuhuza kizocatanga raporo ku muhuza mukuru ariwe yori Museveni atwari giye guca Buganda byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara ariko mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese ico gice ca gatanu giheze ijwi rya Amerika ryabajije David Kapya aho ibiro by'umuhuza bizohamagarira uruhande rwa leta nagwo rutitavye iyi niyo nyishu yaduhaye twari twagumye tubarindiriye ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose iyo yagusize nk'igitega siwe wiruka ukayisanga imbere
iyo
raporo y'ibiganiro byose yaramaze gushika mu minwe ya Museveni umuhuza mukuru akaba ari nawe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bya yase bari gucaje no hino iyo raporo mu nama yabo yari yatumwe ko mu kwezi kw'11 guheze yamara Burundi ntibwitavye bituma inama isiba icakurikiye na makete rutavana ko hagati ya president Petero Nkurunziza na Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda president Nkurunziza yiyamiriza iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase yongera yerekana ku Rwanda arirwo ntambamyi y'amahoro mu gihugu ciwe Museveni nawe ati nyabuna president Nkurunziza ikibazo kiri iwawe kandi gifatiye ku kutubahiriza amasezerano y'Arusha iyo nama itabaye mu kwezi guheze yari yashizwe itariki 27 zo ku kwezi kw'12 hano niho rero duce turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo c'ivyaranze umwaka imbere yuko dusubiza ijambo i Washington reka Jean Pierre Clavier Niyonkuru na mugenzanje Raymond Zimana tubonereho akajyo ko kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2019 uzobabere uwa mata n'ubuki mu banyo no mu vyanyu
ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier Niyonkuru kuri iki kiganiro kirekire mwitonze mugategura namwe kandi nongiye kubifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheri abatwumvaga namwe nkomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheri no gusoza umwaka ari nako mutangira undi mwaka mushya kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanje Etienne Karekizi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.